Urugendo ruja muri Serbia nibwo ruririmbo ruri mu kanwa ka benshi cyane cyane ugaruka I Bujumbura no mu bindi bisagara bikuru bikuru bigeze Burundi amakuru ijwi rya Amerika rifise akemezwa n'ishyirahamwe rigwanya urudandazwa rw'abantu ONLCT Weton Frere yemeza ko abantu bari hagati y'ibihumbi bitatu n'amajana atanu n'ibihumbi bitanu buririra indege I Bujumbura bagiye muri ico gihugu ca Serbia mu kwezi kumwe ivyo bikaba vyiyongereye kuri urwo rugero guhera mu atatu aheze igipolisi cyatangaje ku gitewa makenga niyo nzira kuri uyu wa gatatu cerekanye abantu batatu cafashe bagirizwa ko bafise uruhara mu kurungika ugwaruka muri ibyo bihugu harimo na Serbia vyemezwa na Pierre Nkurikiye umuvugizi w'ubushikiranganje bw'umutekano n'intwaro y'agati mu gihugu
aba bantu bafashwe bamaze kwiba abantu amamiliyoni n'amamiliyoni y'amafaranga babahenda yuko bazoca barunka muri ivyo bihugu barafise nibigo ngo abahera mu nyigisho mugabo hari abandi bababwira ko bajana mu bihugu vya Buraya ngo bakinjira muri Serbia ngo bakazoruhukira mu Bubiligi naganda bamenyesha ko babaka amafaranga ari hagati y'imiliyoni indwi na 13 z'amarundi aha rero mu miryango itari mike n'amarira hari abagurisha amatongo hari abagurisha ibitungwa hari n'abagenda kuronda amafaranga mu mabanki batazi ngene bazori ubu ngo basigaye bamarindwi zitatu bariko baragenda n'amaguru muri ivyo bihugu ubu rero aho hageze igihe cy'imbeho n'abapfa barapfa
abafata iyo nzira bishimikiza amasezerano ari hagati y'Uburundi na Serbia yasubiwemo n'ivyo bihugu bibiri mu kwezi kwa gatandatu uno mwaka ayo masezerano yatsiguwe n'umushikiranganji w'imigenderanire y'Uburundi na makungu Albert Shingiro mu nama nshingamateka na nkenguzamateka atanga uturusho ku muntu afise urupapuro rw'inzira pasiporo y'Uburundi n'iya Serbia gutembera muri ivyo bihugu bibiri ataruhusha rwo kwinjira mu gihugu kime canke ikindi bita visa arinze gusaba ubu Uburundi bwikeka ko abarundi batari bake bariko bikeke nyuma yutwo turusho mu guca muri Serbia hanyuma bakaja gusaba ubuhungiro mu bihugu vya Buraya ivyo biremezwa ndetse n'abamaze gufata iyo nzira yamara bavuga ko izitanye uyu twise Bizimana kubera atashatse ko amazina yiwe amenyekana avuga ko yaciye mu bihugu bitandatu kugira ashike mu gihugu c'u Budagi gusabayo ubuhungiro
Nje sinaraye no muri Serbi, uri muri Serbi, ugomba kwinjira mu kindi gihugu muri Bosni. Maca mufata imodoka, igaci batwara ahegereye ku mupaka wa Bosni, mugaca muva muri iyo modoka, mugaca mugenda n'amaguru rero urwo rundi rugendo rusigaye. Niba uca wumva muca mu mashamba, tugacuraba muri kafe, tugacuraba ikindi gihugu gikurikira ni Croatia. Mucamusubira kandi gufata imodoka ikaci batwara ahegereye ku mupaka wa Bosni na Croatia. Mucamwinjira muri Slovenia nk'uko nari ndababwiye. Uva Serbi imeze nk'inzira iba imeze nk'umuryango mucamo kugira mushike mu bindi bihugu.
Bagenzi we batubwiye ko bamaze indwi zibiri canke zirenga bagenda n'amaguru baduga imisozi ahandi naho bagaca mu mashamba hari uruzi rumwe bajabuka umwe muri bo yatumenyesheje ko mugenzi wabo yaruguyemwo akasiga ubuzima kuko rutoroshe kujabuka yongera ko kw'abatari bake bamaze gusiga ubuzima muri iyo nzira iva muri Serbia igaca muri Bosni Croatia Slovani Ubutaliyano n'Ubusuwisi kugira bashike gusaba ubuhungiro mu bihugu vy'Ubufaransa Ububirigi canke Ubudagi batubwiye ko iyo bafashe urugendo ari nka 50 hatabura na batanu bagwa mu nzira canke bakanyuruzwa ico bikoze batubwiye ko bivana n'uburyo umuntu afise batufise amafaranga akwiye aca mu nzira nziza ivyo vyatumye ishirahamwe rigwanya urudandazwa rw'abantu n'ubwimukira bwo mu kinyegero ONLCT Weton Frere rikorera I Bujumbura ritera kamo leta kayisaba guhagurukira ico kibazo Maitre Prime Mbarubukeye atwara iryo shirahamwe ryigenga kuri mikoro y'ijwi ry'Amerika
twarasanze nko kuwa gatanu uyindwi heze abarundi n'abarundi kazi bashika amajana abiri barashoboye kugenda muri icyo gihugu cya Serbia ishyirahamwe ONLCT Weton Frere ryarabajwe cyane kandi no kumva yuko hari abarundi benshi bahura n'ingorane zidasanzwe mu byerekeye urugendo baba ariko baragira bamwe bamwe muri bo no gupfa bagapfa ishyirahamwe ryacu ryashaka risabe leta y'u Burundi gukurikiranira hafi izo ngendo baciye mu kinywabi baze bagende bakingiwe kandi agateka kabo kubahirijwe.
Ikinyamakuru rari biracandikegwa mu Bubiligi candika ko igitigire c'abarundi basaba ubuhungiro muri ico gihugu cigwije incuro 8 mu kiringo c'amezi 3 aheze gusa. Ibice 90% vyabo nabaciye muri Serbia barimwo n'abanyarwanda, abakongomani, abatanzania n'abaturuka mu bindi bihugu vy'akarere ka Afrika y'ibiyaga binini. Leta y'u Burundi yatangaje ko ibayirahagarika ingendo zija muri ico gihugu ca Serbia mu kurindira ko amatohoza yimbitse akogwa. Ikompanyi z'indege nka Ethiopian Airlines zitwara abantu benshi muri ico gihugu c'Iburaya zahawe amategeko yo kudasubira gutanga amatike y'indege, ndetse n'abari bamaze kuriha amatike yahagaritswe. Pierre Clavenyunkuru, Kigali, kubwijwe rya Amerika.